VOA. Iyi ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwebwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 15 y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2016. Muri kumwe na Frederic Ndikije na Eugene Mukankusi agiye kudushikiriza incapake y'amakuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Muramutse neza Eugene.
Muramutse Frederic. Mwiriwe namwe nshuti, muduteze amatwi amakuru na yerekeye grenade zatewe mu gisagara cya Bujumbura. Hari yaraye itewe mu ntara ya Kirundo, hari inama y'umutekano irimo kubera mu gisagara cya Bujumbura muri amasaha. Hari rero n'umunyururu wari muri gereza Rutana waraye arashwe n'umupolisi haramwica. Turehere rero kuri ayo makuru tubagezeho amwe, tuhere mu mujyi wa Bujumbura. Turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eroge Wirikaneza. Eroje, izi grenade zatewe mu murwa mukuru Bujumbura, ibintu byifashe gute? Ko havugwa inkomere n'umuntu umwe wapfuye, waduha amakuru y'imvaho?
Egoje, izi grenade zatewe mu bice bitanu, ziri zaguye hagati mu gisagara cya Bujumbura, izindi zirizigwa muri zone ya Ngagara, imwe zitatu naho zigwa muri zone ya Ngagara, ziri zaguye imbere y'isoko nini ihazaye ku mukuru Bujumbura bita kwa Fiyo, niyo muri zone ya Ngagara, nizo zahitanye umwana umwe. Iyindi grenade rero ifashe muri zone ya Buyenzi yakomerekeje abantu babiri, iyo nona n'imiduga ibiri nk'uko twabyiboneye. Amagrenade rero naho yatewe, ubuzima bwabandanije mu gisagara cya Bujumbura, kuko abajejwe umutekano bamaze kuhashika, hamara akanya gato bugahe ibarabara, ariko bagasubira bakareka abantu akagendagenda. Igipolisi cyamenyesheje yuko umuntu umwe yafashwe ku mvo z'amatohoza, hanyuma hongera hafatwa ipikipiki ngo yakoreshejwe muri ibi bitero. Umushikiranganji w'umutekano arengeyobe Bunyoni yavuze ko ibi bitero abifata nk'ibitero by'iterabwoba. Avuga ko Burundi butazigera bwihanganira na gato ku butaka bwabwo hari ibikorwa by'iterabwoba, ko aba bantu bagiye kurwanywa inzego z'umutekano zikabagwanya zivuye inyuma, kuko yagize ati Burundi rivuga kwemera ibikorwa by'iterabwoba ku butaka bwabwo mu gihe busanzwe buja gufasha mu makungu mu bindi bihugu kurwanya iterabwoba.
Izi grenade zatewe n'abari ku mapikipiki, hari icyo waba ubiziho? Ko hamaze iminsi havugwa ko abatera amagrenade ari abakoresha amapikipiki.
Oya, uyu munsi aho bari bari n'amatohoza y'igipolisi atari ipikipiki imwe yafashwe, nta kindi kintu kivuga ko ku buryo baje biyunguruza ko. Ariko ibyo umuvugizi w'igipolisi yari yambariye ejo ni uko aba bantu batera amagrenade akenshi ngo baba bakoze amapikipiki, kandi umwe mu baduteye agahembwa amafaranga 50,000 agiye gutera grenade imwe.
Yenda gushimiye cyane Eroge Wirikaneza, iyo nkuru turayitegereje ku buryo burambuye mu kanya. Dukomereze noneho mu ntara ya Kirundo, turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze. Jean Bosco, mu Kirundo naho hatewe grenade, harahi hatewe grenade yahitanye umuntu n'abandi barakomereka muri icyo gitero. Icyo gitero cyabereye hehe? Kubazi ako karere kanyu bakigabye bari bamenyekana?
Ego, nk'uko mivuza gikoze mpera inyuma ntabwo baramenyekana. Ni gitero cyabereye ku bunywero buri muri kafe ya Runanira mu gisagara cya Kirundo. Haje abantu babanza kurasa inkoho, baheje kurasa inkoho baca batera grenade. Iyo grenade ica ihitana ubwo nyine ubuzima bw'umukozi w'ibanki Interbank yakorera mu gisata cy'iyo banki mu gisagara cya Ngozi. Umukenyezi warakomereka cyane, hacakomereka kandi n'ubusanzwe arongoye ishyirahamwe Ligue Iteka bari bateramanye n'umukenyezi warongoye Ligue Iteka aha mu ntara ya Kirundo. Abazi rero no mu gusubira inyuma bararashe mu gipolisi, batubwiye mu gipolisi ntitwashoboye kuronka barongo igipolisi, ariko twabwiye na mutya ntiyatubwira yuko bariko barakorana n'igipolisi kugira ngo bashobore kumenya abo bantu itamanganyiro ryabo. Ariko kandi mutya ntiyatubwiye yuko abariko barakora batera amagrenade mu bare yuko ari abantu bifuza kwerekana amakungu n'abandi bose ko mu Burundi ibintu biriko biracika. Mutane yakemeza yuko ari amahoro n'umutekano.
Ubusabo bakomeretse, hari amakuru yabo wabuzi babamerewe gute?
ego twakiye nk'igihe cy'isaha zitandatu zirenga gatoya bamwe nk'umukenyezi wo yaraye yitavye imana mu gitondo ntiyashobora kuvuga ariko ubu muri ano masaha yari yatanguye kuza ravuga buke buke eka nabaga ariko baragerageza kubavura ibishoboka
ndagushimiye cyane Jean Bosco ndarurinze ubwo iyi nkuru nayo huze kuyitugezaho ku buryo burambuye mukanya
naho ni cha gihe cyo kubashikiriza ikiganiro gihaye ijambo abanywanyi muri radio ijwi ry'Amerika muri isanga uruhagarara rwa politike mu Burundi rwamaze amezi arenga icenda yamara muri icyo gihe cyose abafasoni basanzwe bafise igitigiri cy'ababa 30% mu nama nshingamateka y'u Burundi nta kintu kigaragara barashikiriza ku giti cyuye mu rwi ukomeye ku bijanye n'ukuntu umutekano ugaruka mu Burundi na cyane cyane impanuro botanga boha abahungu babo abagabo babo hamwe n'abasaza babo kugira ngo bikubita agashi ntibabandanye kuvuga amajambo aca ivutu akumira abandi canke habiba urwanko hagati yabonse rimwe abafasoni muri rusangi gusanga batajana n'abanyabahururu ngo bafatire kivunga abantu bashirwa mu mirwi kanaka kubera imvo zitandukanye abafasoni muri rusangi baragaragaza ukuri bari yamiriza ubugizi bwa nabi aho buva hose ukagera yamara kumvu zitazwi muri iki gihe amajwi yabo yo gutera kama gasaba witonzi urukundo hamwe n'umwe ntikumvikana ku bwanyu icokorwa kugira ngo abafasoni muri rusangi cyane cyane abafisi amabanga akomeye bashinga amateka bafate iya mbere mu gutanga impanuro zo gukunda ikirimo muntu zo kubiba umwe nikihe uyu munsi twatumiye umufasoni Pascal Minani ariko anonosura amashuri ya Dr. Muri Science Politique mu gihugu cya Canada aherutse gushikiriza urwandiko ruvuga ko abafasoni bashinga amateka mu Burundi badakora ibihagije kugira ngo amahoro n'umutekano bisubire gusasagara mu Burundi twatumiye kandi umufasoni Christine Nitegeka yigeze kuba umushinga amateka kugira ngo tubarire ku byerekeye uruhara rw'umufasoni mu nama nshinga amateka mu kanya turabona umufasoni Minani Pascazi ariko ntarabonika neza kuri telefone turafise umufasoni Christine Nitegeka mwiriwe neza madame Christine Nitegeka murakomeye
namahoro
cyane nkuko muvyumvise uyu munsi tuzakuvuga cyane cyane ku ruhara rwa fasoni babashinga amateka mu Burundi mwarabaye umushinga amateka nashaka mugire ico muvuze ku bintu byashikijwe mu rwandiko na madame Minani Pascazi mu minsi heze avuga ko abafasoni muri iki gihe batumva banjwe yabo cyane cyane muri iki gihe mu Burundi hari uruhagara avuga ko abafasoni mu isanzwe bafise ijambo rikomeye bohanura ari inshuti zabo abagabo babo kanatsinda igihe cyose habaye uruhagarara igihe cyose habaye akajagari abafasoni busanga kenshi na kenshi bahahombera barabura abagabo babo barabura abasaza babo n'ibibondo vyabo mbega uruhagwa abafasoni mwe mwagiye muri iyo nama nshingamateka murubona gute rurakwiye
abafasoni mu nama nshingamateka barafite ibikorwa basanzwe bakora hariho ishyirahamwe bafite abakenyezi abashinga amateka kandi rimwe na rimwe turamaze kumva ko batanguye gukora ajya shyirahamwe hanyuma rero abashinga amateka nk'uko nanjye nayibonye ndi mu nama ashinga amateka nubu barafise uruhara ruhambaye ariko rero twibuke yuko ku bintu biraba ubu muri ino minsi benshi birakenewe yuko ufata ijambo ukavuga yaba umushinga amateka yaba umurundi uwo ari we wese icya mbere twohera ko ni uko mukibura turasaba urwaruka urwaruka muri ino minsi tuko turaraba urwaruka turabona umengo barashushe cyane hano tugakebura n'ababyeyi kuko ababyeyi ni twebwe dufite ijambo rihambaye cyane rwose kuko nta kuntu umubyeyi yobona umwana wiwe atunze ikigwanisho hanyuma akanuma birababaje rero muri ino minsi kubona hariho ababyeyi benshi umengo bariko bareresa abana babo amagrenade. Ibyo bintu rero nta muntu n'umwe yaba umushinga mateka cyangwa yaba uwundi wese bikahagarika. Rero abakenyezi mu nama nshinga mateka kumbura ngira ngo nubwo baheze igihe gitonya batanguye bamaze kumva amajwi yabo, bamaze kumva bagendera abanyagihugu, bamaze kumva kandi bagenda guhumuriza hirya no hino mu ntara, ngira ngo kumbure bamwe bamwe ntibabikurikirana kuko kumbure ngira ngo baba bafatiriwe n'indi mirimo yabo kandi boba kumviriza ibindi boba bafite ku mutima gusumba. Ubwo twe turamaze kumva hirya no hino mu ntara mu makomine ko abakenyezi b'abashinga amateka turamaze kumva amajwi yabo, turamaze kumva bagenda kuremesha abenegihugu bababwira ko baguma bakerekanye bafatanye mu nda.
Madame Christine ni iteka mu gisagara cya Bujumbura niho habaye ingorane cyane rwose z'umutekano. Murashaka kutubwira niba abafaso niho baja hamwe bakaja cyane cyane nko mu makaritiye avugwa ko atamutekano hari bagahanura eka bagakoresha nk'ibiteramo ibigane?
Mu busanzwe mu bijyanye n'umutekano uruhara runini murabitse namwebwe ko uruhara runini ari uko bajejwe umutekano, kuko nk'ayo makaritiye haguma havuga amagrenade cyangwa havuga intoho. Ni ukuvuga cyane cyane abajejwe umutekano barahakorera rwose, kuko turumva yuko iyo habaye nk'ikintu cyangwa iyo havuze nk'igrenade turumva yuko abajejwe umutekano bagenda bagafasha. Hanyuma rero abakenyezi nabo nyine baravuga, turamaze kumva bagenda hamwe bahanura, ariko biragoye kwinjira nk'ahantu uzi yuko harangwa amagrenade. Ahubwo nk'abashingamateka cyangwa abakenyezi bandi bose twavuga tuti reka duhanurane twese abakenyezi turabe duhanura ibibondo byacu, kuko ijwi ry'abashingamateka turamaze kumva yuko baravuga kandi nabo turazi yuko bari ku kivi.
Ikintu nk'abafaso nibi wamaze gushikiriza cyane cyane nko mu bintu bikomeye byaranzwe mu Burundi, aho twovuga nk'ivyerekeye hari ikibazo cari ko kirashikirizwa c'inteko zoza gucungera umutekano mu Burundi, abafaso ni nk'uko muwizi bagize umurwi utari muto muri mu namashiga amateka 30% n'igitigiri kinini. Hari ikintu bo barasohoreye hamwe bakavuga ati twebwe duhagaze kuri ico kibazo duhagaze ngaha imvuza zadutumye dufata iyo ngingo neza.
Abafasha bo bashinga amateka aho bahagaze kuko baserukira abanyagihugu, baragiye mu banyagihugu barabumviriza, barumva neza yuko abanyagihugu batekanye, barumva neza yuko ibyo nteko atacyo zizoba zije kubafasha, kuko bo nyene umutekano abajejwe umutekano mu gihugu cy'u Burundi bo barabona yuko bishoboye abishoboye. Abanyagihugu rero bamaze kubagendera kumva ibyo bagona, ni ukuvuga rero abashinga amateka bahagararaho abenegihugu babatoye bahagaze.
Madame nitegeka, muri iki gihe haravugwa ibintu by'amagrenade aterwa hirya no hino, kandi nk'uko mwavyumvise muri iki gihe kenshi abicwa n'abana batoyi eka bari bafise imyaka iri munsi ya 20. Mbega ico kibazo ku ruhande rwanyu mwahuze muri abashinga amateka mukivuga kwiki?
Ku ruhande rwacu jewe na Prudence twebwe abahoze bari abashinga amateka kandi tukaba turi abakenyezi, tukaba turi ababyeyi, icyo navuga kuri ibi bijyanye n'urwaruka ni ukubahanura. Navuga nko kubahanura kuko ikijyanye n'igrenade itewe uwo ari we wese ari hafi yayo, nimba ari nyina uwayiteye, nimba ari mushiki uwayiteye, nawe atamo muri abo baba bayiteye. Rero ni ukuvuga abantu batonze ibigwanisho nicyo nobakebura. Novuga nti ni ukuri iki gihe kirababaje kuko nta mwana wo gukinisha gerenade, kandi nta n'ubukuze wo gukinisha gerenade atabifitiye uburenganzira. Nosemerera rero abo bantu bose batunze abantu batonze ibigwanisho ko bobahanura nk'ababyeyi kobo bahanura nk'abakunda igihugu kobo bahanura nk'abakunda uburundi bwabo bwabibarutse n'ukuri tukareka kureresha ibibondo amagrenade kandi tukareka kureresha abagabo bacu amagrenade ubona wese ko mu nzi we hari ikigwanisho akavuga bati aha hariho umuntu afite ikigwanisho atagifitiye uburenganzira rero rero nosemerera kuri ijwi rya Amerika ko mwarenze mu ntumira mvuga nti umwe wese ku ruhara rwiwe yumve yuko akunda igihugu cyiwe kuko amaherezo twese mu Burundi amaherezo twese ni ngaha mu gihugu twosaba rero yuko umuntu wese ariko arakinisha ikigwanisho ariko arakinisha igerenade n'ukuri yo kumva yuko ikiremwa muntu atari uko tokinisha igerenade n'ukuri ndasemereye ababyeyi banyumva urwaruka runyumva kuko ni ku neza y'uwo ari we wese ni ku neza y'urwaruka ku neza ya twese ni ku neza y'abantu bose baba mu gihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika samye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twatumiye umufasoni aherutse kwandika ika mu kinyamakuru ngaha aherutse kwandika ko abafasoni mu Burundi bagize umurwi wa ushika nka 30% mu namashika amateka ika badashikiriza cyane cyane bimwe biboneka cyane gose ibibazo biri mu Burundi bijanye n'umutekano akabatera kamuko abo bafasoni rero bo rushirizaho kuvyo bari basanzwe bakora kugira ngo baterere bage ico baterereye batanye impanuro cyane cyane kugira ngo umutekano ugaruke mu Burundi umufasoni Pascazimina ariko nabo nyine twatumiye telefone iracagoranye turabandanya kumurondera ariko muri aka kanya turafise umunywa muri radio Ijwi rya Amerika Gilbert mwiriwe neza
yego mwiriwe
muratwumva
ego ndabumva no kuri gatano kuri gatano kandi nonye kubashima no kwimwe ku mutima kuko nuguma mutwirwa mu kazi cyago mukatuganiriza nka yonyagiye kuri Burundi
murakoze gushima
ego hatuvuga rero duhagaze ngai Bujumbura kweri ibintu bimeze neza aho ngeza amaso atari hamwe hamwe hazi n'utameze nabi
ego me murasikira rero umutekano wagarutse twumvise ko hatewe amagrenade mu byanza bitari bike
ego ego byashike nko muri vire aho bita kuri kotebu aho mu yenze hose byashike byabaye ariko kabisa rero biba baje biteye isoni aho bishobora gushika umuntu akugwana n'umuntu afite igwanisho mugenzi we akaza guturagira nake mu bana ariko arengana bajya ku ishuri ariko yo mu mwandi majambo aho umva mbundi mwana ngo ibicero ngo byabaye ngo kubera hapfa y'abana ngo ni leta bikoze ubundi mwanya wo habwi igitero hakapfa umusirikare ukumva ngo ni rede tabara cyangwa se n'ubundi mugo wafashe mu bigwanisho kandi ibintu nabo birababaje ngarutse aho ibiganiro bimeze na mwarimu tumubwiye ko mucyatumye muduhamagara cyo ukuntu abafasoni ataje ntibarashikirirwa
ego
nukuri nibarabe kuko ni bageje imbere yacu twe nk'urwaruka kuko nibo batuba hafi nibo baduha ifungurwa nibo bagerageza kutuyagisha nukuri nibagerageze barabe nyine bosemerera barabe bazaduhanura bahantu abo bana usanga bafite ibindi byiyumviro bitandukanye n'ibindi babahaye bagerageze kubaba hafi babereke ko atanyuka yo gusubika ubuzima bwa mugenzi wawe cyane se ata akamaro bazishyira bikuramo usize ko akamaro kari ku gukurikirana inyungu ziwe byirite no gukurikirana amashuri reka bisa mucyumvira cyo wanyu mu rumwe ngo byogende ko nabundi dushyize mu rumwe ngo nta nabyo dupfa dutegeje kandi twakava mu njyana ariko rero ntibasemerere
murakoze Gilbert madame ni Christine Niteka mwavuze ko abafasoni naho abantu benshi batumva ibyo bakora abama bari ruguru mu gihugu hagati batanye impanuro ikaba bakora ibishobotse byose kugira ngo umutekano ugaruke ariko nkuko mushena Gilbert abivuze uguruha rw'abafasoni ruracake nayo gushika ubu arasaba aratera kamo gasaba ko borushirizaho muri aka kanya kandi ni turabonye umufasoni twari twatumiye ubundi Pascazimina muri beneza
amahoro amahoro
muraho murakomeye
ego namwe
namahoro turiko tuvuga cyane cyane ku rwandiko mwashikirije madame Minani Pascazimina uvuga ko uruhara rwa bafasoni rukwiye kuboneka cyane gose abafasoni mu Burundi bagize umurwi ushika 30% mu nama shinga mateka mukamuvuga rero ko muri iki gihe hari uruhagarara mu Burundi uruhara rwa bafasoni wari rukwiye kuba rusumbirije nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire icyabatumye mushika kuri iyo ngingo yuko ugo ruhara rudahamba rudakwiye ruriho ariko rudakwiye cyane gose
muri ingo muri imisi turimo yingorane mpora mbona abantu batandukanye bavuga abasitu abakenyezi bo muri societe civile nibo bavuga gusumba abandi ahama nkibaza nti abakenyezi batowe n'abanyagihugu bari hehe constitution namba yarabahaye minimum ya 30% ndabitahura ni question ya égalité égalité kungana abakenyezi n'abagabo mugabo igitigiri bafise ni igitigiri gikomeye kandi umukenyezi kuba ari umumama arera umwana kura abona mama amuhakarurero umwana kura abona mama amubarira ico agomba gukora none uwo mukenyezi ashitse muri politique ashitse muri parlement iyo role yo kugira ngo abandanye abe wa mukenyezi wa mumama asohoka muri parlement akajya muri quartier aho abana bariko bararoha mu ibarabara n'amagrenade kuki batasoka muri parlement ngo baje kubwira abo bana bati rwaruka ubuzima suko nimuje ku ishuri barabe kote zose kuko ingorane je kiko kirantera makenga muri uyu mwanya no kubona ingene urwaruka rw'u Burundi ruriko rwafata inzira mbi nkiyumvira nti ejo canke hirya yejo ingorane zizoba ari nyinshi iyo silase ndiko ndabona ku bakenyezi bari muri parlement niyo inyenkieta kuko naba mama barareze bafise amajambo yo kubwira abana bafise ingene bashobora kwiadressa kuri jeunesse ikabatahura gusumba uko abagabo bari muri parlement canke bari muri politique en général bashobora kwaprocha abo bana ngo bababarire ako kazoza ka jeunesse y'u Burundi kariko karantera makenga muri iminsi
Ikatu ijambo madame Christine Niteyeka we bavuga ko muri iki gihe uruhagwa bafasoni bashinga mateka eka ruriho ruboneka kandi abo babatabona ko ugo ruhara ruhari bora abandi bantu bafise hayandi eka batari hafi Burundi canke badakurikirana ku munsi ibera mu Burundi madame Christine
kumbure na amategeko kivuga abakenyezi bashinga amateka natowe mu bisanzwe baserikira abanyagihugu bose b'igihugu cyose hanyuma rero iyo ingorane zadutse abakenyezi bashinga amateka mu kuvuga baratangura bagahera ni ukuvuga bakatunguruka intara zose bakumva umunyagihugu wese agona kuko batowe n'abanyagihugu hanyuma rero abo nabo bavuga yuko batarumva ijwi ryabo ngira kumbure nuko batari hafi batari mu Burundi mugabo nibaze ko ababa mu Burundi bamaze kumva yuko ijwi ry'abashinga amategeko b'abakenyezi rimaze kuvugwa rimaze kuvuga kandi batanga impanuro kandi amategeko atogwa ukuri kwamye kandi abakenyezi nabo bafata iya mbere hanyuma rero ni kimwe navuga nti imbere yuko dushyira imbere kuba mu mahanga reka tubanze dukunde igihugu cyacu cyatwibarutse hanyuma ibyo twite abashinga amateka rifatanye n'abandi babyeyi nk'uko nabivuze abo babyeyi bose baba muri ayo makafe n'abandi bose basemerere ukuri duhanure urugwaruka kuko ugwaruka rwacu rwafashe inzira itariyo naho rero navuga nti abashinga amateka ni kuri bari ku kizi ariko barakora
mupfasoni paskazi minani hari ikintu mwibaza muri iki gihe cokorwa kugira ngo mwavuze ko uruhara ruhambaye rw'abafasoni ariko murabona hari ikintu mu majambo atomoye bokora kugira ngo nabo nyene uruhara bafise canke ubasha bafise bwo guhagarika nk'ubwicanye muri ko ba Burundi ni kintu co bakitoborohera hariho ivyimvyo mushikiriza vyo kuntu ugo ruhara go komera eka ukagira ubasha bukwiye bwo guhagarika nk'ubwicanye buri ko ba muri kigi
au niveau international plan au niveau national akajagari kari mu Burundi nti kari ku mitumba kari muri capitale kari muri Bujumbura nubwo mba mu mahanga mugabo nkurikiranira hafi umunsi ku munsi biko biraba mu Burundi sindumva aha peut-être nkuko honorable Christine Shaw abivuze peut-être yuko bakora amategeko muri parlement mais nibaza ko crise turimo pour le moment ntijanye n'amategeko muri parlement ijanye na communication entre abarundi ibiganiro gico no kwibaza yuko au niveau national abakenyezi bari muri parlement bakora no kuva muri parlement bakaja muri ayo makartie ya Bujumbura bakagira visite mu makartie hakuya kuri televiziyo twama twabonye turi muri era ya mondialisation nta kimwe kiba mu Burundi kirara kidashitse hanze muri 10 minutes habaye ikintu turatwabimenye sindumva abakenyezi bari muri parlement bagiye mu makartie kuja kuganira n'abajene kugira ngo bumve preoccupation abo bajene bavuga iki abajene ba makartie yose yo muri Bujumbura bakagenda bakabumviriza bana nibiki bana ninde ariko arabatuma bana nimuje mu ishuri ico kiganiro direct pad giciye mu mategeko c'est une autre chose. Mais conversation directe entre aba parlementaires et aba kenyezi en tant que abazeyi nabo bana yo jeunesse yo mu makartie yose ya Bujumbura yo ni plan ya mbere ndashobora gusigera au niveau national au niveau international aba kenyezi barubahwa cyane gusumba abagabo bari muri politique. Image u Burundi fise au niveau international image mbi cyane ngaha muri Canada uvuze u Burundi ubona igihugu gifite image negative au niveau international abakenyezi bashobora kuja hamwe ndazi ko hari association des femmes parlementaires qui yari active muri 2014 muri 2016 sinzi nambe kiri active iyi association ikaja hamwe ikagira correspondance n'andi association y'abakenyezi bari muri politique ngaha kugira ngo barabe ingene bashobora guserukira igihugu cyabo au niveau international.
Igome ico kibazo turakigaruka ko turakibaza umufaso ni Pascazi ico cyane cyane iyo descente mwavuze ka aho kuja muri ayo makartie mwavuze ya Bujumbura ku giti cyabo cabashinga amateka bafaso ni ariko muri aka kanya turafise munywanyu radio ijwi ry'America Justin Miriweneza.
Iriweneza
murafise kibazo murafise cimbiro turiko tuvuga cyane cyane ku ruhara rwa bafaso ni bashinga amateka mu nama ashinga amateka y'Urundi
kandi byumva kandi makabujane bene kuzana bavuga ico kiganiro cyo no munsi muri make nkuko cyajyana nko mu Kenya zari mikanda ije kubivuga abashinga amateka ko mivuga twebwe turinga i Burundi cyangwa i Bujumbura nkuko mwavuze umu umufaso ni umutumire mwatumira yavuze yuko ngo bashinga amateka abakenyezi ngo bagira amadesante ngo bakavugana n'abanyagihugu nko bivuze ariko by'ukuri nkuko uwo muntu aje kubivuga twarigeze kubona yuko hariho iyo association des femmes parlementaires yariho mu minsi iheze twarimo basohora amatangazo bakavuga ariko uno munsi aho bigeze nta ntiturumva ijambo kiretse gusa ikintu twibuka ko abashinga amateka bageze kuvuga muri bino bihe ni igihe barakora igihe baba iyi nama ashinga amateka byahuriye hamwe ko bavuga ibyerekeye ibintu byerekeye ibijya by'inteko nibyo twibuka ko tuza kumva abakenyezi benshi amateka barabwira ijambo hanyuma twe tukavuga tuti je ndi kumvuga nti icyo nibaza ku bwanjye nk'icyumviro birakwiye kuko abashinga amateka b'abakenyezi n'abashinga amateka ariko bahongera bakaba n'ababyeyi kandi nibo barazi ko ari bo bafite ibanga rikomeye naho kurera ari bya bose tukavuga tuti nkuko bikwiye hari Bujumbura cyane cyane ariho hantu hasinzikaye nkoko nkomo nkomo abantu bacho bivuga yaba bo bari bakwikubita cyabo nyene bakagenda bakagira bagatembera bakagenda bukebuke bakavugana na n'urugwa rukore makare cyane bakavugana n'abantu nyene hari umutekano mukeye umengo byokora kuko umuvyeyi n'umuntu umengo cyo kimera abagabo ubumeka biraba ariko tuweze ko bidakogwa kire ngo imatukimbira kugira ngo hajamo nubwo bakorera ibihe turimo kobera abantu bakinyuza cyangwa bafite ibintu byoroshye kubona yuko nta gihe bitubanage bakora ushiko no munsi cyo kuba ngo baratubara twereka cyerekana yuko bari kwahitaho cyane kibazo kubona yuko rero wo
murakoze Justin mukanya turasaba n'icyumviro cha madame Christine n'integeka kuri ivyo vyose mushikirije ariko nashaka dufate wundi munywa nyuri radio ijwi rya America Alexi niyo neza mushobora kuja kure y'abantu benshi bari ko ravugira iruhande yawe kugira ngo mushikirize icyumviro canke ikibazo wowe ufise
mwiriwe canke mwaramutse kuri rya America
mwiriwe neza
una mahoro
yego
urashaka kubaza abatumire babiri mwatumiye
yego
kuva imyerekano itanguye mu gihugu cy'u Burundi nta mukenyezi ari mu ndongozi zitandukanye yigeze ahaguruka ngo agire icyo abwiye abarundi agire icyo ahanuye abategetsi bariko baratwara igihugu uyu munsi bagandagura abantu uko bukeka bwije ndibaza ko ubu bari kubabyara abahungu abakobwa ubu barabona ko abigenga bariko barabyara bazogira akazuza gaki mu gihe imisore yaheze ihezejwe nabo yitwa mu bari kurongora ubutegetsi kandi nabo nyene barimo ariko ntihagire na kimwe bashobora gutera akamo yamara nimureke yamara nimufata ingingo y'ibiganiro iyo nkuru ariko bakaguma mu gacere kumbure kuko bene abana babo barakingiwe nta mwana wabo biri barapfa nta mwana wabo bajya ku majyepfo ngo ajya buzima cyanke ki ese hagize muri abo nyine hakagiramo n'umwabura n'umwana ndanke ariko ntabwo nabifurije akabona umubabaro yagira agasishyira mu kibanza ntabajya birirwa barahanze agasiba guhamba ku buryo bw'ubutegetsi buri kuburanka kuganira n'abatavuga rumwe na leta kugira turonka amahoro ikintu nubatera kamo gusa nubasaba nuko ze opa mu gacerere barimo yego bari muri leta ariko nibaza mu gacerere barimo bagira icyo bavuze bagira icyo bashyikiriza abarundi kuko turarushye kuko turarushye n'ibara ryo kumutemere mu gihugu cy'u Burundi uko bukeye ko bwije amagerenade mu bantu
Alexi turabashimiye cyane rwose reka tuhe n'ijambo abo bafasoni nyine cyane cyane Christine n'Itegeka mwatubwiye ko abafasoni bafite uruhara kandi n'ivyo baraja ruguru ikabakaja mu mihinga itandukanye ariko nk'uko umufasoni Minani nawe nyine yabivuze Pascazi ika hamwe na Justin na Alexi bose bavuga ko uruhara rw'abafasoni rwari kwe kuba rusumbirije cyane cyane muri ayo makartie murabona ko icari kintu abafasoni babashinga amateka muri iki gihe bakwiye guhagurukira umufasoni Christine Niteka
murakoze cyane n'imitereka ubwa mbere ntanguye gushimira abafashe ijambo bose ndabakengurukiye uzindire bashikirize ni ukuri nababwiye yuko abakenyezi b'abashinga amateka bari ku kigi bariko barakora hanyuma rero tukavuga tuti aya makartie y'ibujumbura ategwamo amagrenade nk'uko babivuze basabye bati habe amadesante nibyo bariko barabumva nkumbure nimba abo bakenyezi aho bazoshikirayo amagrenade azocahagarara mu by'ukuri bagira bihute ariko rero iyo ahantu hari ibiganisho ariko aravuga amagrenade hirya no hino mu mihana hehe abakenyezi b'abashinga amateka ubwo nyine si bo bafata iya mbere kwishongorora baja muri ayo makasi abafata iya mbere nababwiye nti nabajejwe umutekano baragerageza bagakora ibyo bashoboye ariko rero abakenyezi b'abasinyamateka n'ukuri ariko barabumba barumba yuko icyo gikogwa ikenewe tukudogendera ya makase nibaze ko atababitegura hanyuma rero niba bavuge icyo cyabo rihamirane muri ayo makase itere yuko ngira ngo ugo gwaruka ruzobakiriza yombi kuvyimvira rero mwashikirije n'ukuri bariko baratwumva nkuko bariko barakora hose mu gihugu no ngaho mu gisagara nibaze yuko agiye kubikora.
Murakoze madame Pascasi ni tereka ariko nashaka mbaze na umushya ntaye n'umufaso ni Minani Pascasi kwico kibazo nyene muvuze akamo mwateye na kamo kariko karumvirwa nkuko tuvyumvise ariko hariho n'ikibazo madame Pascasi ni tereka ashikirije avuga ko ikibazo eka abegwa n'ikibazo cy'umutekano bwa mbere na mbere arabajeje umutekano aho muhavuga ko
Pascasi Minani vous voulez dire
ego.
Okay, kukibazo cy'abashinzwe umutekano nibaza yuko abashinzwe umutekano baragenda bagakora akazi kabo mugabo ingenenzi abarundi ari bari hanze ari nabari mu Burundi ingenenzi twarezwe turubahiriza abamama kuburyo abashinzwe umutekano bafite role yabo bakagenda bakazana umutekano bagaprepara terrain kugira ngo bakenyezi bashike bakora akazi sinibaza yuko bose babiri bakoze iyo mirwa ibiri abashinzwe umutekano n'abakenyezi ko bose bakoze ako kazi simbona yuko bitari compatible. C'est vrai yuko grenade ziriko zirategwa cyangwa inkoho ziriko ziravuga ntabwo ari wo mwanya abakenyezi twovuga tuti ni mugende muje kubwirirwa baruka ariko izo grenade nayo masase ntavuga 24/7/24 hamwe hari hatekanye nta grenade nta masasu iko ravuga nico giherera bo bakenyezi bagenda nk'aba mama bakaja kubwira urwo rwaruka ati bana ingorane niyi kubumviriza bumviriza ingorane ahiri hama barondere solution après hari kintu umukompatriote qui intervenir yavuze ati ahari abo bakenyezi bari muri parlement ntibabikora kuko abana babo batari concerne nagomba nongereho ikintu nibaza ko mu Burundi tugomba kudevelopa esprit ya solidarité tukumva ko nubwo atari umwana wanje ari concerne nubwo atari umwana wanje ari kwarapfa nubwo abana banje baba bari hanze mugabo umwana w'umubanyi agiye muri déviance abavyeyi b'uwo mwana bazaba affecté naje nk'umubanyi nzaba affecté ifo ke tubandanya twibuka yuko umwana amaze kuja muri drogue ntaba gifite famille uti gute umuntu amaze gufata drogue ntaba cubaha abavyeyi ntaba cubaha abavoisin violence contre les femmes ikitangura muri quartier itanguye muri quartier imwe quartier kuri kicifatwa none muri 2017 2019 2020 tubona urwo rwaruka ruriko rurafata droge tubona ruri hehe titwagombye kuraba ngo n'umwana wanaka ariko arakora ibi kuko uwo mwana wanaka azova mu rugo rw'iwabo aze kugira violence ku mubanyi cyangwa aje kugira violence mu ibarabara cyangwa muri ville c'est toute la société qui sera affectée.
Egome tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio hijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda turafise umunywanyi wa radio hijwi rya Amerika afise icashikiriza ku bibazo turiko turaganira n'abafasoni babiri twatumiye Pascasi Minani na ni tereka Christina Egide muri Veneza.
Ego ndabumva
muri hehe
ngende Kigali
murafise kibazo murafise icyumviro
nikibazo mfite
yego
nashaka mbaza abakenyezi eske rere mabuja parema y'u Burundi irinya abakenyezi ko tuzi yuko ariho batora ku bwinshi mugabo urwaruka rukirirwa rurasikira mbega batoreye guhamba cye batoreye kurera ndakeneye mu kibazo mu kibambaro bari banyumvise bace banyishyu.
Ego meleka tufate ikindi kibazo cyandu imana mukanya ndabaza abafasoni ishuri kibazo cha Egide niba abafasoni basanzwe ari 30% muna mashinga mateka hari ikintu bavuga ku gwaruka gwirirwa ruricwa reka duhe ijambo ndu imana mwiriwe neza
Frederic
murakomeye
Aya ni buke cyane kuko tuguma turi mu bintu by'amagerenade yego reka manje ukiradu cyo muri ko
yego
yego manje ndamukira abatumiwe muri kumu
eh barakumva
eh kandi nawe ndakuramukije nawe ngaho tujyanirika
eh mwiriwe neza
yego ikibazo cyo nene cyaguterera nshaka kuvuga
yego
nawe bakinye bigena cyakandi barize kandi kibazo nyere ikinkora mutima
mhm
none mwega ayego mwabiza bakinye muje bakinye ngaho mwebwe ko twumva leta ya dadaje mu biganiro ukabona ibintu biriko birayangara mu gisagara cya Bujumbura mwebwe bakinyezi kandi mwumva murongoye muri mu mashyira mu mashyira hamwe murimo mwebwe mubona niyo magerenade ikaravugira mu gisagara mwebwe ku bwanyu mwohanura nde mwohanura ikireta ugira ije mu biganiro nk'abandi kuko twumva ko irikira dadaza kandi namwe z'abakinyizima mwe bwinge muri mu rugo ruhara niwe muri ko muranka ukwemera ko ibiganiro bishaka kuba mu banye politiki mwe mwe mu bwanyu mushaka ko bibera ino cyangwa bibera ahandi kuko icyo nashaka mu mbere ku mutwe kandi niyo nicyo cya mbere nese kuba baza amakuru
ego medika tutangwe duhi jambo murakoze duhi jambo madame Pascazi ni yitereka gicavuze ku kibazo ubwa mbere cyabajijwe na Egide abaza niba abafaso ni bategiye baravuga niba bemeye ko abantu baguma bicwa ucugira ko madame Pascazi madame Christine nyene we ku kibazo cy'umushya na hindu w'Imana abaza niba ivyo biganiro vyo bira hagati mu gihugu canke bikabira hanze ika n'ukuntu leta yo bikiradadaza madame Christine Nitreka jamu ni gwan
murakoze ku mujyambo ikibazo cy'abavuga yuko abakenyezi babashinga amateka bodo hujya ngana buri ko ziratikira nibaze ko ari bo bambere bihagaritse amarase biradishinga kandi nibaza yuko abakenyezi b'abashinga amateka atari bo batumye rwaruka kuza gutera amagrenade rero ababatumye ahubwo turabateye akamo badufashe baze basengere mu Burundi gatoya arabayo bakoze ingene biriko biragenda badufashe gusemerera kuko iyo umuntu wamutumye biragoye adashikanye icyo wamutumye rero abakenyezi b'abashinga amateka birabaragishinga uko ntibanezerwa abantu bariko baratekereza kandi ntibanezerwa yuko ugaruka bobaho rureshejwe ibigwanisho uko ugaruka mu bisanzwe ugaruka kwiga amashure hazoza kejo ubwo uyu munsi twumvise hirya no hino ari amagrenade ni kuri nibaze ko abakenyezi b'abashinga amateka nabo niba babaza uko gituma rero hanyuma ku kijyanye n'ibiganiro mu bisanzwe ijambo rihambaye rikomeye rifiswe n'abanyagihugu bo bene igihugu bo bene Burundi ni bo rero babazwa icokorwa nibaze rero yuko ijambo ry'abanyagihugu rizoba rikomeye
ego madame Pascazi Minani namwe mu gico mwishuye kuri ibyo bibazo bibiri vya ikibazo cha mbere cha Egide eka ni ikibazo cabajijwe na Nduwimana kijanye n'ibiganiro eka ni naho vyobera
mbere yo kuja kuvuga kwishura ku kibazo cy'ibiganiro nagomba mbanze kuvuga yuko ntidushobora muri crise turimo ntidushobora kuvuga ngo urwaruko ruriko ruricwa ni de côté urwaruka ruriko ruricwa urwaruka ruriko rurica osi kuko tuvuze ko urwaruka ruriko ruricwa duca twumva yuko bakwaza les bras bakareka abantu bakaza kubica mais ce n'est pas ça la réalité urwaruka rufata grenade rukajya kwica polisi cyangwa igisoda nabo bakaza bakishura rukicwa urumva ntabwo ari urwaruka ruriko ruricwa no urwaruka ruricwa urwaruka rukica iyo ni point 1 ibiganiro birakenewe kandi byihutirwa kuko krizi tabayejere ubu iza degenera ubu turiko turumva kajagari mu makartier muri Bujumbura urundi rwaruka ruri mu yandi ma province cyangwa mu yandi makartier ruriko ruraraba nakahe karorero ruriko ruraronka ibiganiro bibera mu Burundi bibera hanze naho abarundi kwicara hamwe bakabiraba hari icyo madame Nitegeka yavuze yuko abatumye abo bajene bagomba kubavugisha. Ça je suis d'accord avec vous. Hari abantu batumye abo bajene. Abo bajene baronse grenade ntibazikuye mu isoko, baraziguriwe. Abo bantu bazibaguriye bagomba kuganira nabo bajene. Kuko ngaha inefopa yuko dushira responsabilité juste kuri leta. Leta ise sa part de responsabilité. Abatumye abo bana mu ibarabara nabo basise leur part de responsabilité. Bagomba kuraba. Ntabwo ari juste responsabilité y'abakenyezi bari muri parlement, ntabwo ari juste responsabilité ya gouvernement, ni responsabilité y'abatumye abo bana, ikaba na responsabilité ya gouvernement. Abo bose bakicara hamwe. Kuko je suis sûr et certain yuko muri abo bana bari mu ibarabara hari n'abatazi maître wabo wari we, kandi icyo kintu kirambabaza. Kuba abana bari instrumentalisé sans toutefois savoir umuntu ariko arabakoresha wari we, inyungu azifitemo izarizo. Urumva rero ibiganiro birakenewe kandi zihutirwa. Mugabo ntabwo ari responsabilité ya gouvernement canke y'abakenyezi bo muri parlement gusa, ni responsabilité iri partagée.
Yego me reka twibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi y'Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise uwundi munywanyi w'iradio ijwi y'Amerika. Ndikumana, mwiriwe neza?
Mwiriwe cyane.
Murafise ikibazo? Murafise icyumviro?
Yego, ikibazo ni icyumviro kiriho.
Yego,
murabona tugerageje kumviriza abatumire ukuntu bari kubarishura. Nagira nibariza akabazo bose barafite ububasha bwo kwishyura bose. Abadamu, aba bakenyezi barafite ubuntuze yo kunyishura.
Yego,
eske murabona ko ni ukuvuga yuko inzuzeye imvo y'ibi bintu ni manda ya gatatu ya nyakubahwa Nkurunziza. Ni ukuvuga yuko hariho abemera iyo manda ya gatatu kandi benshi, hariho n'abandi benshi batemera iyo manda ya gatatu. None kujya mu myerekano nibaza yuko sikosa, kujya mu myerekano sikosa. Ariko umaze kujya mu myerekano ukagaragaza umubabaro wawe, ukagaragaza ikintu udakeneye mu nyuma y'iyo myerekano, ugaca uhigwa buhongo nk'ukumenga buri umurundi, nk'ukumenga neme n'abanyamahanga. Mbese abanyamahanga barusha basigaye barusha agaciro abene gihugu abarundi. Ibintu murabona kuba yuko ibintu abantu bazobyemera ibiraba. Akandi kabazo akandi kagira kabiri, ubukene burishe abana b'abarundi. Iyo nibaza yuko hariho ibintu ari byiza, intwaro ari nziza, ibintu biratungana bikajya ku murongo umeze neza, ubuzima ukaboneka. Ariko ndavuga incamake, bari bakwiye kwitaba ibiganiro. Ibiganiro bakavugana ukuri, bakareka guhenda ngo abarundi abanyagihugu turarushe. Ntabwo tuzokoma tubona ibiziga n'isi yose umuntu atambuke ugize Imana uwo munsi ukarara utambutse ukabona ikiziga ngaho. Ibintu na kamaramata. Hanyuma niragira nkebure ntuzeye leta ni ukuri yitaba ibiganiro reke kudadaza. Kuko hariho nk'akaroje notanga nk'impanuro, ntuzeye uwo bita Farawo muri Egiputa yaradadaje akomantaza umutima wiwe. Yarabonye mu nyuma yarabonye ati Musa Imana yari yatumye Musa ati genda umanurire Farawo arekure ubwoko bw'Imana busubire mu gihugu. Musa agiye Farawo arakomantaza umutima w'uwo mwana nareze nta buryo wowe Imana ati Imana yogutuma. Ariko amaherezo Farawo yaremeye Imana ya Musa yamutumye. Mu nyuma ingabo ziwe zitikira mu kiyaga. Niyo mpamvu ngiye mpanuye leta niyo sinarede bita ruhande rumwe bavuga n'ukuri bareke kuturusha twe twarushe mu gihugu n'ukuri kwa Mungu barushe. Kandi niho bitari ibyo Uburundi bugiye kuba twebwe banagomora murakoze
murakoze ndikumana ndikumana ashikije ikibazo kisaba ko hoba ibiganiro byihutirwa hagati ya leta eka n'abatavuga rumwe nayo akaba yavuze ko ikibazo ca mbere ari imanda eka akaba yavuze ko n'abagize imyerekano bahigwa buhongo imbere yuko fasoni twatumiye bagira ico bishwe kuri ico kibazo kuri ivyo bibazo bishikirijwe nashaka tuhijambo Chris muriwe neza muratwumva murafite kibazo murafite icimviro mu kanya gato ndabona umwanya uriko urihuta ndumva Chris ndumva telefone yawe itameze neza cyane gose sinzi ko uvuga kandi twumvige nimeze nivyanka turaguhamagara turasaba kuguhamagara mu kanya
ego na ndumva mbaze
ego
cyose kibazo hatwe rubyiruko aba abageni urabona ko turi mu bihugu by'abandi ngaha kumerewe neza z'amakwera ibibazo cyo guverinoma yacu tugomba kwitegera kubonana n'abatavuga rumwe ko tumenye mu by'ukuri tuba twasaba niba byoshoboka bihutira bakora ibyo basabwa ko turababaye tubera mu bihugu by'abandi dufashwe nabi ego nta wishimira ubuzima bw'ubuzima
Chris ndumva telefone yawe imeze nabi ariko ikibazo mubaza nuko muvuze ko muri mu buhungiro abarundi ari mu buhungiro atamere neza eka mukamusaba ko ibiganiro byo kwihuta ivyo ni ibibazo abafasoni natumiye bigeze gushikiriza hariho n'ibindi bibazo byabajijwe n'umushya ntahe ndi kumana ariko sinzi ko twitwa ariko tuvuga cyane cyane kuvyerekeye uruha rwa fasoni reka ndabaha ijambo ariko sinzi ko ari bo boshora kwishura ivyo bibazo cyane cyane by'abantu b'abasore bahirwa bo bagize imyerekano reka dutangire kuri mwebwe madame nitereka Christine ku bibazo byabajijwe na Ndikumana hamwe na Chris
kuvuga icyo ndabimbira ko ibyo bibazo mu bisanzwe nagenda mumenyeshe mu by'ukuri ko ubwicanyi buriko buraba mu Burundi atari ubwa manda kuko nk'uko yavuze ijambo ry'Imana akavuga muri Bibiliya agasubira sinibaza yuko nk'umuntu w'umurundi yiyumvira afite ubwenge yavuga yuko ariko aba ubwicanyi kubera manda y'umukuru w'igihugu kuko ibya manda reka tuze mu bijyanye n'ibi biri ko biraba kuko ibya manda hariho ababikurikiranye amategeko abigize amategeko reka rero tuje muri ibi twibaze yuko kumbure ari abanyapolitike babonye yuko kumbure ayo matora atacoboha noba kuko twabikurikiranye tubiri tubiraba bakireka rero tugira uko canke dukore kuriya ariko rero nibo bari bakwiye kuza rero tugafashanywa gusubira kubisubiza ku murongo ariko nibaze yuko cyamanda atari cyo cyatumye abarundi bicana atari cyo cyatumye ngo gwaruka gutera amagrenade atari cyo cyatumye bakwira amakafiye yose mbega ko tutibaza ko mu ntara hagati mu makomine hehe hoho cyamanda ntibari kucyumvira ko ko byabaye mu gisagara gusa kandi bikaba mu makase amwe amwe bitabaye hose
ego mu fasoni paskazi minani namwe mugire icyo muvuze ku ivyo bibazo nyine byashikirijwe
nishuye umushinga ntahe ndi kumana ndashaka kumubarira yuko manda ntabwo ari yongorana y'u Burundi uti kubera iki mfise uturorero dutatu ngaha muri Canada mba muri Ottawa guhera muri 2013 nabona abajene bafata amapankarte bavuga no à la préparation d'un génocide au Burundi ntangura gutira attention negera abo bajene ndababarira nti ku gisoda cy'u Burundi kivanze 50-50 Hutu 50 Tutsi iyo génocide yabikwira iri préparé par qui contre qui ko igisoda kivanze nta réponse nigeze ndonka 2014 nyabajene babandanye bavuga no au génocide en préparation au Burundi 2015 akajagari gatangiye mu Burundi abo bajene nyene bavuga génocide muri 2013 niho babaye abambere kuja mwibarabara kuvuga bati ya génocide twababariye iratanguye jewe bimbwira iki bimbwira yuko hari imigambi yari yarateguwe yari irindiriye igihe cy'amatora kugira ngo iyo migambi ice iseruka iyo ni point 1 point 2 manda ntabwo ari yo ngorane y'iyi crise iyi crise yabaye bien préparé avant La deuxième preuve a pas été de gukoresha terme génocide nuko ubone ingene mu mazu y'abasivile hariho inkoho en grande quantité izo nkoho zavuye
ariko madame Pascazi izo nkoho hariho nabavuga ko ziri no mu murwi w'abakiri bato bo bahurikiye mu mugambi uri ku butetsi
birashoboka jewe en fait avant yo kuvuga ikintu cyose ngomba kuvuga yuko je nta mugambwe ndimo je mvugira mvuga nk'umuntu nshaka justice n'amahoro mu gihugu kuko nakuze nubwo mba muri Canada mugabo nakuze mfise statut y'uburefuge ntabwo ari statut iri agréable peu importe aho nabashitse mu buzima kumva ko ufise iyo statut y'ubuhungiro numva yuko nta murundi n'umwe yarakwiriye kongera kugira iyo statut aruhungira mu Burundi aruhungira muri Tanzania aruhungira mu Rwanda aruhungira muri Congo umurundi wese akwiriye kuba mu Burundi uburundi n'ubw'abarundi nta murundi n'umwe yarakwiriye gusohoka ngo afate statut y'uburefuge kubera adashobora kuba mu gihugu ciwe urumva rero jewe simvugira abana bari mu mugambwe simvugira abatari mu mugambwe mvugira abarundi umurundi wese akeneye amahoro kandi nta murundi n'umwe yarakwiriye kwemera manipulation y'abari hanze je mpamvuga nti barundi niturabe abanyagihugu bo muri Libya bemeye manipulation aho bageze niturabe abanyagihugu bo muri Syria bemeye manipulation aho bageze manda ntabwo ari ngorane ingorane yo mu Burundi habuze demokrasi iri claire iri bien définie iri transparente ingorane yo mu Burundi nuko hari imirwi yumva ko idashobora gutorwa n'abanyagihugu ikaja kurondera ubutegetsi iciye mu zindi nzira mu gukorabora n'abantu bari hanze abazungu notamo ndababamo bamaze imyaka muri kirana la gouvernance mondiale ndazi ngene bakora abarundi pour le moment bariko barazira complot international kandi batagize attention
leka
urundi buzaba nka Libya
leka tuhereze ku kibazo cy'anyuma cyo mu Shantahe Adolphe mu muhakanya Mumuhemi nishungu fingu finda wana kanya katujanyi. Adolfo, miliwe neza?
Miliwe, ndabura muta.
Nyana mteleza, mnafisiki wazo ichi mviru. Mukanya gato, mwanyi wa gie?
Jewe, mubisa andwe. Sanu ufise, utuwazo, akawazo kamwe nine la nime.
Yego, duga kujambo.
Mubisa andwe, ukombo na kuri jewe. Abo bakenyezi bari mu nama shinu mateka. Kuganje, ndabona yuko, batu ukurikira baje wa jene. Bumakartiye babamwo ngo baje kubahanurirayo ahubwo jewe ico mbona nuko abo bakenyezi nyene ukwigera leta canke izindi nzego zigize leta bahanure barabe nyabona yuko ibiganiro yoba amaguru masha hama abarundi tukaruhuka nkuko abandi bamye babivuga abarundi turarushe abarundi buri munsi tubona ibiziga matelefone za WhatsApp iki ibintu kabisa bibabaje
igome
ama ikindi nacho ajo cyanyuma kubganje ndiko ndiweza nka kijya gihe habaye inama yo kwiyamiriza ko inteko ziza nuko abakenyezi benshi mu nama shinga mateka twabonye twarumvise mbere imvugo zabo
Muranyarutsa
amahirwe makeya yuko boshobora no guhanuranya rwaruka rubanje kubategera murakoze
murakoze reka duhakanya gatoya cyane rwose madame Christine ni tereka atubwira icyo avuze cyane cyane ku cimvira mushikirije Mushyantahe Adolphe amasegonda 33 madame
murakoze cyane muramushimiye Adolphe ku ntererano atanze no kuri intererano ni nziza cyane hanyuma rero abakinyamateka b'abakenyezi nk'uko nababwiye baritikizi ntacho batariko barakora kugira ngo Uburundi busubire kokorora hanyuma kandi nagomba twese twirabise ko nawe nyene yirabise ko nuko turabarundi dufasane
ego me
Uburundi kuturaba twese
ikibazo cy'Uburundi kiraba bose nashaka mboneleho akanya ko kubashimira mu mfaso ni Christine ni tereka murakoze cyane rwose ku byimviro mwashikirije turabashimiye namwe madame Pascal Zibinani ku byimviro bikomeye mwashikirije turashimiye kandi n'abanywanyi biradio ijwi rya Amerika badutaye akamo turashimiye ingenieur twadushimiye kandi na Innocent tunganije ikiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.